Manda ya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe miganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Joy Diane ni nahazungiye kubashikiriza amakuru tukayahera kuyagezweho igeni no kwisi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, turo yahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI Karim Khan ari mu rugendo muri Somalia. Itorokanizo ry'amakuru ryo muri Sudani Suna ryavuze ko Karim Khan hamwe n'izindi ntumwa bari kumwe bazoganira n'abategetsi bakuru b'ico gihugu bongere bagendere intara ya Darfur. Ugo rugendo rwa kane muri Sudani ruzobandanya gushika ku itariki ya 25 z'uku kwezi k'umunani. Ni mu gihe mu mwaka uheze yari yaragendeye Sudani mu biganiro yagize bijanye n'imitahe CPI yasohoreye abagirizwa ivyaha vyabaye mu 2003 mu ntara ya Darfur ku ntwaro ya Omar al-Bashir. N'urugendo rwo ku nshuro ya gatatu rukozwe n'umushikiriza manza mukuru wa CPI muri Sudani kuva Omar al-Bashir akuwe ku butegetsi mu kwezi kwa kane umwaka w'2019. Kuva umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare muri Sudani Abdel Fattah al-Burhan afashe ubutegetsi, Sudani iri mu mutekano muke, iri mu butunzi aho ibitunzi bwasubiye inyuma hamwe n'injyane zishingiye ku moko ndetse harimo n'intara ya Darfur. Omar al-Bashir aracari ku rutonde rw'abarondegwa na CPI ku ruhara yagirizwa ko yagize mu ntambara yabaye mu ntara ya Darfur mu 2003, intambara hagati y'abarobeli bo mu bwoko bw'inkehwa hamwe na leta igizwe ahanini na Barabu. Muri Afrika kandi ni muri Somalia aho igipolisi cemeje ko ibikorwa byo kubohoza ihoteli yitwa Hayat iri ku mugwa mukuru Mogadishu yari yatewe n'intagondwa za Al-Qaeda byaheze. Abategetsi ba Somalia bavuga ko abaguye muri iyo hoteli bagira hafi kuri 30. Umukuru w'igipolisi muri Somalia General Abdi Hassan Hichar mu kiganiro yahaye amenshi makuru yavuze ko mu baguye muri icyo gitero cya Al-Qaeda harimo n'abasivile ndetse n'abajejwe umutekano kuri iyo hoteli. Nta gitigiri cy'abagwanyi bahaguye cyatangajwe. Ihoteli yatewe iri mu micungararo y'ahari cyicaro gikuru cy'igisata kijejwe amaperereza afatiye ku bwicanyi n'ubugizi bwa nabi muri icyo gihugu cya Somalia. General Abdi Hassan Hajar yavuze ko ibikorwa byo kubohoza ihoteli yatewe na Al-Qaeda byamaze hafi amasaha 30. Abatabawe bavanwa muri iyo hoteli bose ni 106. Mu gwintagondwa za Al-Qaeda uyitiriye idini rya Kiisilamu ukabukorana na Al-Shababu warigambye ico gitero uvuga ko wishe abantu 63 ukomeretsa 107.
Washington, ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika, amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyabandaniriza muri Afghanistan. Abantu bashika kuri 20 barafuye, amazu arenga 300 nayo arasamburwa n'imyuzure y'imvura nyinshi yaguye mu ntara ya Logar mu buseruko bw'ico gihugu cya Afghanistan. Buramatari w'iyo ntara yavuze ejo ku munsi w'Imana ko iyo mvura yisegenya yaguye ku munsi wa gatandatu mu bice bitari bike by'iyo ntara, ahakomeretse n'abantu barenga 30 biyongereye kuri abo bishwe. Iyo mvura yarononye kandi isi ndimwa ingana n'amahegitari 500 itwara n'ibirimwa kandi n'ibitungwa hafi 200 byarahahoneye. Umuvugizi wa leta muri Afghanistan Bilal Karimi yasabye makungu gufasha abanyafganistani muri ibyo bihe bigoye barimwo no gufasha imiryango yahahombeye. Ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura ibirere cyavuze ko hitezwe iyindi mvura yisegenya nyinshi y'imvura mu ntara y'imyuzure mu ntara 21 zigize Afghanistani mu minsi iri imbere.
Washington, ijwi rya Amerika.
Amakuru kuri nikirere ya Irani, abaperezida ba Leta Zunze za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa hamwe n'Ubudagi baraganiriye ku kuntu bonagura ayo masezerano ya Irani. Ibiro bya perezida muri Amerika, White House, byavuze ko abategetsi baganiriye ku kurushiriza gufasha ibihugu bacuditse byo mu karere ko mu buseruko bwo hagati. Baraganiriye kandi ku gukorera hamwe kugira bahagarike ibikorwa byo guhungabanya ako karere bavuga ko bikorwa n'igihugu cya Irani. Presidansi ya Amerika, White House, nta birenze ivyo yatanze kuri ibyo biganiro byerekeye ako karere ko mu buseruko bwo hagati. Byabaye hagati ya Perezida Joe Biden, umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron hamwe na Chancelier w'Ubudage Olaf Scholz. Ishiramu rya Buraya na Leta Zunze za Amerika mu ndwi iheze bavuze ko bariko barigira hamwe inyishu Irani yotanga kuco ubumwe bwa Buraya bwise icyifuzo cya nyuma ku kunagura ayo masezerano. Kunanirwa gushika ku mwumvikano bishobora kuba imbarutso y'intambara muri ako karere. Israeli gabisha ko gutera Irani mu gihe ibiganiro byonanirwa guhagarika icyo gihugu cya Irani gukora ibigwanisho bya nikleyere. Irani yamye ihakana ko ifise umugambi wo gukora ibyo bigwanisho, ariko kandi ikagabisha nayo ko izokwivuna igitero icyo ari cyo cyose cya Israeli.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza. Haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijuru rya Amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Ingingo zigize igice cya kabiri cano makuru. Mu Burundi abakinyi umupira wa handball badashikana imyaka 18 bari mu myiteguro yo kuzoja guserukira igihugu cyabo mu nkino za Afrika z'iyo mukino zizobera mu Rwanda muntango y'ukwezi kuza kw'icenda.
Imiteguro ikigenda neza, hari udugihaze duke amugabo ibintu nyamukuru birahari, turiko turitegura kugera kuri hashobotse.
Uyu ni Floribert Nimubona, amenyereza abakinyi bazoserukira Uburundi mu mahiganwa ya handball azobera i Kigali mu Rwanda mu kwezi kw'icenda. Muri make kandi mu Burundi bamwe mu bafise amahinguriro bababaje n'uko Leta ishima gushorera hanze bimwe mu bikoresho nabo bahingura, kandi ibiciro vyabo biri hasi gusumba ivyo mu mahanga. Turabigaruka ko handi hato. Mu gihugu cy'u Rwanda Leta nayo yizeza ko igiye gushiraho uburyo umunyagihugu azohora ronka icangombwa c'ubutaka katabanje kujuragirika mu buyobozi. Ano makuru yose turarambura mukanyi sase mube hafi ya maradio yanyu. Eka duherewe mu gihugu cy'u Burundi, aho bamwe mu bafise amahinguriro bababaje n'uko Leta ishima gushorera hanze bimwe mu bikoresho nabo bihingurira, kandi ibiciro vyabo bemeza ko biri hasi gusumba ivyo mu mahanga. Basaba Leta gufata ya mbere mu guteza imbere ibikorerwa mu gihugu. Reka ibindi kuri ino nkuru tubibaze umenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda, Thierive Ndayishimiye.
Karere Kinyana Gunete n'umukenyezi arongoye ihinguriro ryitwa Karere Product risanzwe rihingura ibitegwa kama byo mu Burundi birimo byo kunywa, kujya kwisiga n'ibindi bikoreshwa mu gukora amasuku atandukanye. Ubumenyi bwo gutanguza iryo hinguriro akaba yaraburahuye mu gihugu cya Canada nk'uko yabitangarije Ijwi rya Amerika. Yemeza ko ibyo bahingura biba bikoze mu cyo bita matière première, bisigura ko n'ayandi ma produit baba bongeyemo ku buryo biba bifise karite nziza ijana ku ijana. Ariko nawe bimeze gutyo, uyu mukenyezi avuga ko ibyo bahingura bizimba cyane kurenza ibiva hanze, uko ni kabisigura.
Kandi twebwe dushaka ama produit naturel, ama produit kama atarimo bya bindi by'ubumara by'ama produit chimique by'ama produit. Twe dukoresha ibintu bifite kamaro kanini ya ku magara y'abantu. Bisanzwe iyo tuba twahinguye ku bintu bivuye ino byategerezwa kuzimbuka, urebye n'ibintu byavuye hanze.
Ndi Nizeye Eme na warongo ihinguriro rikora ingwa rikazikwiragiza hirya no hino mu mashure avuga ko ihinguriro ryabo ryashinzwe n'abari mu mugwi w'urwaruka bashaka kwiteza imbere ndetse na leta ikaba yabashigikira gusa akavuga ko iyo babonye ibyo bakora bija kuvanwa mu bihugu byo hanze bibaca intege agasaba leta gufata iya mbere kugira uruhara mu guteza imbere abikorera na cyane cyane bafite amahinguriro mu gihugu uku ni kabisigura kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Cyambe na mbere ni ugushikira hanze cyane twebwe urwaruka ko twarashyize amashyira hamwe tukorohezwa mu bintu bitandukanye kimishaka ni uko twumva kuri ko dushikiwe iyo tubona amasoko y'ibintu dusanzwe dukora wasanga ibyo bintu bikurirwa hanze biratubabaza dukora ibintu dukora nk'ingwa hama amashyira hamwe cyangwa leta ikeneye kugura izo ngwa tuyohera hakwizigura hanze.
Abafite amahinguriro atandukanye mu Burundi baganiriye n'Ijwi ry'Amerika bose bahuriza ku gusaba leta ko bokoroherezwa mu kugabanirizwa amakori n'amatagisi na cyane cyane ku mamashini bavana hanze ndetse n'amakori batanga ku byo baba bakoze kuko ari byo bituma ibyo bakora bizimba kurusha ibivanwa hanze y'igihugu ibyo nabyo ngo bikaba bibatera igihombo. Aha kandi banasaba ko ikigo kijeje uterambere mu Burundi ADB cokorana n'ikigo OBR kugira ngo batakwa amafaranga y'umurengera na cyane cyane ko bamwe bamwe ariho baba banagishinga amashirahamwe yabo.
ADB iratworohereza kugira dushinge amahinguriro uca ukurikiranwa cyane n'ikigo OPR umuntu aturihishikori abona ko amaprodui yose ameze cyo kimwe kosmetiki yahinguwe ku matiya pamiya yo mu Burundi kandi ari sapos ari naturel sico kimwe na kosmetiki yavuye hanze yakoreshejwe amapudre cyangwa ibintu chimique synthetique.
Ibyo bivugwa n'abafite amahinguriro binemezwa n'abadandaza bato bato basanzwe barangura bakaja kudandariza mu mabutike yabo kubikorerwa mu gihugu basanga bizimbye.
Erega ibintu byose bitandatu ngaho bujumbura byinshi biva hanze ibikorerwa ngaho nabisanga bityo bizi gusaba temba kugira ngaho.
Kuri ibi bibazo byose ikigo kijeje uterambere mu Burundi ADB hari nacyo gitanga imusha kuba bifuza gufungura amashyirahamwe igiherutse gutangaza ko kigiye guhagurukira igisata cy'ubudandaji bwabo bw'imbere mu gihugu no hanze yacu mu gushikiriza leta ibikwiye guhinduka no gukuraho intambamyi zose zirangwa muri ico gisata hamwe no korohereza abanyamitahe kugira ngo igihugu cy'u Burundi gisubire cisununure mu kugira abanyamitahe benshi n'abadandaza bakomeye. Didesinge Ndakumana arongoye ikigo ADB.
Gufasha cyane gushyigikira abanyamitahe bisumbirije uko byahora gufasha neza leta y'u Burundi gutunganya neza ibisata biraba byerekeye abanyamitahe gushyikiriza ibyoza birahindagurika kugira ngo intambamyi zose zifatiye gushinga imitahe mu Burundi ziveho.
Icyo kigo ADB kinatangaza ko kigiye gutanga ubumenyi na cyane cyane ku bakenyezi n'urwaruka mu kubereka ahakenewe gushogwamo imitahe nk'uko bitegekanywa mu itegeko rigenga imitahe mu Burundi. ADB kandi ikaba yaramenyesheje ko amashyirahamwe asaba ibyangombwa cyo kwemererwa gukora muri uyu mwaka yagabanutse kuko yavuye ku 5,105 yategekanya guha akazi abashika ku 19,365 mu mwaka w'2020 ushira w'2021 ashika ku 4,248 mwaka w'2021 ushira w'2022 naye akabategekanya guha akazi abagera ku 18,994. Amashirahamwe amaze kuronswa impusha muri uyu mwaka ashika kuri 50 gusa akabaguriyemo ayajanye n'uburimyi n'ubworozi imigambi yo gutunganya ubutare n'agataka ndetse no gutwara abantu n'ibintu muri ayo ay'abarundi akabangana na 48 bihwanye n'umutahe uzokoreshwa ungana na 81 n'ibice 2%. Ayo yose akaba ategekanya gukoresha amafaranga y'amarundi arenga miliyaridi 616 no guha akazi abarenga 4,000 nk'uko ikigo kijeje uterambere mu Burundi ADB kibitangaza. Terive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Tiahiva Ndayishimiye urakenuye. Mu gisata c'impunzi umutekano muke ubandanya kuvugwa mu misozi ya Rusenda uriko utuma zimwe mu mpunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo bava muri ukambi bakaja kurondera amatongo yo kurima mu nkambi ya Mulongwe. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo hadufite ibindi kuri no nkuru.
izi mpunzi zivuga yuko ubuzima bugoranye bwo kuba mu nkambi ya Lusenda ndetse n'umutekano utari mwiza urangwa muri imwe mu mirima yazo aribyo bituma zijya mu nkambi ya Mulongwe. Diomede defata butunga yavuye mu nkambi ya Lusenda muri village ya 50 ajya gushakira imirimo y'ubuhinzi mu nkambi ya Mulongwe.
Intambamye nakunda guhura nazo iyo naduze mu misozi twarashobora guhura n'abajya abantu bavuga bakatwambura uto twarimiyeyo narimye nk'agatomati kugira ndakimbure bikangora bavuga ati wagurishije amafaranga aya none rero utegeza naho kugira iki kuduhereza amafaranga no kuyanyaga bakayanyaga yo nakoresheje.
Ndayishimiye Emmanuel ashimangira ko yavuye mu nkambi ya Lusenda ajya kuba mu nkambi ya Mulongwe kuko ari wari ubuzima bwiza ku bantu bakora imirimo y'ubuhinzi.
Umuntu arima ari mu mutekano ntavuga ngo agiye kurimira kure yisite arimira hagati nyene muri site canke hafi ibintu vyiwe akabisoroma kuko n'akarusho kanini kuko umaze kurimira ahantu kure kugira urugendo rurerure usanga abantu abisoromye canke ukakubitwa bakwitikwayo mugaba ha muri site ya Mulongwe kandi no gukota harazimbutse kuko mu Rusenda ikare yaho ikotwa nk'2025 mugaba ha muri site ya Mulongwe ni 10 canke 15 urumva hari akarusho kanini.
Kubwa Moise Niyongabo ufite farumasi mu nkambi ya Mulongwe agaragaza yuko gukorera imirimo y'ubuhinzi muri iyi nkambi birimo akarusho kurusha mu Rusenda.
Kurima mu Rusenda nta matonga kiboneka yo kurima kandi ni hanimbo kasho kimwe ni Mulongwe. Mulongwe naho ni hanini hayitaguje umuntu araronka no kurima umuntu aronka akorera uduproje kana ngaruka matomati cyangwa ibitunguru cyangwa ibindi bitandukanye kandi ubironse birimbuka nuvuga aracari si imeze neza ifite akanobera keza kandi ni hanini haraguze usanga umuntu rero aronze utweyimbura tuvuye mu ndimo bigatuma umuntu yiyungunganya paraporo yo mu Rusenda.
Tito Sengamungu ni umunyamabanga w'inkambi ya Mulongwe yemeza yuko bamaze kwakira imiryango irenga 100 iganiye inkambi mu rwego rwo gushaka ihinga.
Ugereranije kuraba ibitigiri byabo n'imiryango iri irenze gato y'imiryango 120 nibo bari hino mbo icyabazanye nacyo. Ni kwa kundi nyene kwa barefije bavuga bati ntitorera amaboko reka tubandanye tujya hirya no hino kumera nk'abironderera abana baronderera imiryango kuko na mwabujya ngahi wacu harakarusho kubijanye n'abantu bakoresha amaboko kubijanye n'uburimyi hino biroroshye cyane.
Amakuru ava mu Rusenda yemeza yuko mu cumweru gishize ubuyobozi bwa groupe Mabalano bwasabye bamwe mu bagwanyi ba mayimayi kuvana ibirindiro byari hafi y'imirima kuko byabangamiraga n'impunzi z'abarundi. Inkambi ya Mulongwe iri mu sekiteri ya Mutambara teritwari ya Fizi yubatswe mu mwaka w'2017 kuri birimo impunzi z'abarundi zirenge 600. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya n'amakuru y'imikino na sport ariko imbere yaho reka tuje mu Rwanda aho leta y'ico gihugu ivuga ko mu minsi ya vuba hagiye gushirwaho uburyo umunyagihugu azohora aronka icangombwa c'ubutaka atabanje kujuragurikira mu buyobozi. Mugenzi wacu Asunta Kaboyi i Kigali mu Rwanda yaduguteguriye inkuru ikurikira.
Minisitiri ufite ibidukikije mu nshingano ze yari yitabye Inteko Ishinga Amategeko ngo asobanure ibibazo bigaragara muri serivisi z'ubutaka. Bimwe mu bibazo yagejejweho ko birimo ubutaka bushyirwa mu nyungu rusange ntibwandikwe kuri leta, ibyemezo by'ubutaka bisohoka ntibihabwe abanyirabyo, n'itinda ry'imitangire ya serivisi z'ubutaka muri rusange. Minisitiri Mujawamariya Jean d'Arc yasobanuye amavugururwa leta yatangiye azarangiza ibi bibazo.
Ibindi birimo gukorwa hari gukorana n'irembo umuturage yagiye azisabira bitabanje kunyura ku karere. Harimo gukorwa icyangombwa koranabuhanga ku buryo ingendo zo kujya gufata ibyangombwa gikozwe mu buryo bw'impapuro nazo zizavaho. Ahangaha abaturage bakaba bazashobora kujya babona icyangombwa cyabo ku irembo.
Raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ku micungire y'ubutaka yasohotse umwaka ushize yagaragaje ko hari imanza 421 z'ubutaka leta yimuyeho abaturage ku nyungu rusange ariko ntibuyandikweho. Iyi raporo kandi yagaragaje ko kugeza ubu hari ibibanza bisaga miliyoni n'igice bidafite uwo byanditseho. Yongeraho ko hari ibyemezo by'ubutaka bigeze kuri 2,000,000 bikibitse ku biro by'abayobozi kuva mu mwaka w'2010 bidahabwa bene byo. Iki kibazo cyanagarutsweho n'abaturage bavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaza ko kuba badahabwa ibyangombwa ku mutungo wabo ari imbogamizi.
Mwadusabiye ibyangombwa nk'iby'abandi Banyarwanda tukabibona. inzara iraturya imva nta byangombwa by'ubutaka dufite rwose ni nabyo kintu dushaka kugira ngo tubikugezeho nabyo ndi ubu ntitwasaba inguzanyo nk'abandi
tufite ubukene nta butaka dufite duhinga n'ababeshwa hano guhinga
kuri ibi bibazo by'abadahabwa ibyangombwa by'ubutaka hiyongeraho n'icyo abaturage bakomeje kugaragaza ko imisoro bacibwa ku butaka bwabo ihabanye n'ubushobozi bafite muri iki gihe
hari ibintu biyera bibangamira nkatwe rubanda rugufi nk'ikibazo cyo gusorera amasambu nk'ikibazo cyo gusorera amazu ariko nkatwe iwacu byatubangamiye nubwo leta yo ibona ari bwo buryo ariko twengwa abaturage byatubangamiye
umuturage ntaho yikora afite ako kantu niko karimo inzu ntihari guhinga utuboga ntihari kugira ite none haza mu ya misoro ugasanga bibaye ibindi ni nayo impamvu usanga abantu benshi niyo misoro batagira batayitanga agategereza ati nzabo bazazi bahatware
bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko babajije ministre Mujawamariya amaherezo y'abaturage bananiwe kwishyura imisoro ku butaka batunze windi depute wa Nyirigira Glorioza
umuturage mwaganira ati gye nagiye kubarisha bambwira ko ari miliyoni ati gye ndebye rero n'ubushobozi bwanyu ufite miliyoni sinanayibona nzabyihorera bimere gutyo ko nyine leta kwisabutwara cyangwa nipfire nyine abana basigaye bazirwariza cyangwa leta ibutware ariko kumva n'umuturage abikuganiriza kumva nawe ntabwo uri bubone igisubizo uri bumuhe ngo nyine miliyoni ayigejejemo akabona adashobora kubasha no kwishyura arabyihorera ese bizarangira bite nibyo se kuko abaturage bavuga bati leta izagera ibyitwarire
iki kibazo ndetse nibyo abaturage bibaza ku misoro yabananiye kwishyura ministre bidukikije mu Rwanda Mujawamariya yabitanze ibisobanuro
abo bo mu cyiciro cya kabiri batabimenye ariko imisoro ikaba imaze kuba myinshi hari abo njyanama zagiye zisonera ubu ngubu turanakangurira abadashobora kwishyura imisoro yagiye yiyongera kwandikira njyanama kugira ngo zibe zakwiga case by case zibe zasonera abo baturage iyo misoro cyane cyane ko hari aho usanga bamusoresheje umusoro w'ubutaka butuweho kandi nta bikorwa remezo birahagezwa
nyuma y'ibisobanuro byatanzwe na ministre Mujawamariya abadepite bagaragaje ko banyuzwe n'ibisobanuro bye Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda bakunze imikino na sport akanya nirwanyu turahera mu Burundi no munsi habakinyi badashika n'imyaka 18 bazoserukira igihugu cabo mu nkino za Africa za handball zizobera mu Rwanda mu ntango y'uko kwezi kuza barembeje imyiteguro umenyereza wabo bakinyi yatangarije Ijwi Amerika ko imyiteguro iri kugenda neza mu mupira w'amaguru naho mu higanwa ry'u Burundi kundwi igira kabiri umurwi wa Bumamuru uzoserukira Burundi mu nkino za Africa ze gutsinda inkino zose ibi byose turabaza mugenzi wacu Désiré Hatungimana
uwo mugwi wa Bumamuru wo mu ntara ya Cibitoke watanguye neza higanwa aho maze gutsinda inkino zibiri umaze gukina Corona w'Imana ukabatsinze Burundi Sport Dynamic ibitsindo bitatu kuri bibiri imbere y'abakunzi bawo ku kibuga cy'Uganda Vivier Bahati amenyereza uwo mugwi aratubwira icyo bakesha iyo ntsinzi
ni ni antrema twagize uravyo kuntu twateguye umugwi cyo turaza buhoro turabiko dushika kure icyo twifuza uko tegura umugwi zo bamiza gusumba uko warumeze muri saison passe rero kugira tubishike ko bisaba ko dukora twese cyarimwe ndafite cyizere ko abakinyi bitavye ndafite cyizere ko tubishika ko
umenyereza wa Burundi Sport Dynamic wewe amenyesha ko naho batsinzwe hari cyizere umugwi w'umuha asaba abakunzi b'uwo mugwi kumuha umwanya
Jeni wadako ekipe yanje itarimbi ahubwo na panike jemfise n'abakinyi banje ico ngiye kugira nuko no bakora panike gusa mu mutwe ekipe ni nziza tugiye kugira gusa kubashira mentale kugira ngo babone ko aya manota tutararonga tujo yaronga n'imbere kuko si twe twenyene dusindwe ngo n'abandi bariko baratsinda
uwo mugwi wa Bumamuru ni uzoserukira Burundi mu nkino za Afrika z'imigwi yatwaye ibikombe wabo bahatabona ko abakinyi afise bashobora kuzoshikana uwo mugwi kure
turavyo kuno ariko baraza bifuniko biragenda byose bizova kuri antrema dukora dukoza neza mu kibuga byose bizoshoboka rero bisaba ko dukora kuri twe twareme ko tuzokora nivyo bisaba ko abantu badushigikira turari ko tuzoshika kure cyo twifuza nuko dushira Bumamuru ahantu heza hashoboka
muzindi nkino zabaye Magara Young Boys yatsinze Top Junior ibitsindo bitanu kuri kimwe Aigle Noir itsinda Olympic Star igitsindo kimwe ku busa Flambeau du Centre yatsinze Interstar ibitsindo bibiri kuri kimwe Vitaro yanganije na Buja City kimwe ku kindi Kayanza United yatsinze Tigre Noir bitsindo bibiri ku busa nayo Message Ngozi na Rukinzo zaranganije ubusa kubundi. Kuno w'Imana kandi mu rukino rwa Beach Soccer niho haba urukino rw'igikombe Sumba Vyose Super Coupe. Ubwo rukino rwahuje Les Elite na Muro, iyo migwi ikaba yatandukanye inganya ibitsindo 8 ku bindi. Haciye hategwa za penalty, Les Elite binjiza 8 kuri 7 za Muro. Uwo mugwi wa Les Elite ubona gutahukana igikombe cya Super Coupe. Mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma, umugwi wa Les Elite wari watsinze Saga Sable ibitsindo 4 kuri 1, nayo Muro ikaba yaratsinze Mikimba ibitsindo 11 kuri 2. Guhera naho itariki 30 za kuno kwezi haratekanijwe inkino za Afrika za handball zihuza abafite imyaka iri munsi ya 18 i Kigali mu Rwanda. Burundi buri mu itsinda ririmo Misiri, Algeria, Madagascar n'u Rwanda. Umenyereza w'iyo mikangara y'u Burundi Floribert Nimubona amenyesha ko iryo tsinda ritoroshe, ariko akizeza Abarundi ko bazogera kure hashoboka.
Imiteguro ikigenda neza, hari udugihaze duke amugabo ibintu nyamukuru birahari, two turitegura neza iminsi yose, turimenyereza turuhuka rimwe mu ndwi, turiko turitegura kugera kure hashobotse. Rero ntituje gutembera, tuje dufise ihangiro yo kugera kure kure hashobotse.
Vyitezwe ko umugwi w'u Burundi uzoshika Kigali igenekezo rya 28 za kuno kwezi. Desiré Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Reka mugenzi wacu Desiré Hatungimana akoregwe mu ngata na Jean-Claude Munyandinda agiye kutubwira agezweho mu gisata cya sport mu gihugu cy'u Rwanda.
Mu mpera z'icyumweru gishize mu Rwanda hatangiye shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere. Kwa gatanu habaye imikino ine kuri stade Kamarampaka i Rusizi. Ikipe ya Espoir FC yatsinze Marine FC igitego kimwe ku busa. Sunrise yatsinze Police FC igitego kimwe ku busa kuri stade Golgota Nyagatare. APR FC itsinda Musanze FC ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade ya Kigali Nyamirambo mu mukino watangiye saa 12 n'igice z'umugoroba. Mbere yaho nanone kuri stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya AS Kigali yatsinze Etincelles FC ibitego bibiri ku busa. Iyi ntsinzi ni intangiriro nziza kuri ikipe iterwa inkunga n'umujyi wa Kigali, ifite imigambi yo kuzagarukira kure hashoboka mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika, ndetse ngo ikaba yanatwaye igikombe cya shampiyona nk'uko bishimangirwa n'umuyobozi wa AS Kigali Shema Ngoga Fabrice.
Mu gihe gishize twagiye dutera imbere tukaviramo kuri mace nk'iya gatatu, ariko uyu munsi aho byapfiraga twarahamenye, turimo gushyiramo imbaraga kugira ngo tuzagere mu matsinda ndetse bimutifashije tunarenzeho. Ikindi nshaka kuvuga ni uko shampiyona tuzayishyiramo imbaraga nyinshi, byibuze bwa mbere tuzatware mu gikombe cya shampiyona.
Kwa gatandatu nabwo habaye imikino ine. Ikipe ya Gorilla FC yatsinze Rwamagana FC igitego kimwe ku busa kuri stade y'Ingoma. Kiyovu Sport itsinda Bugesera FC ibitego bitatu kuri kimwe kuri stade y'Bugesera. Kuri stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya Gasogi United yatsinze Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa mu mukino watangiye saa 9. Nyuma y'uwo mukino nanone kuri stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya Lyon Sport yatsinze Rutsiro FC ibitego bibiri kuri kimwe. Nyuma y'uyu munsi wa mbere wa shampiyona imikino igiye kubihagaze kugira ngo ikipe y'igihugu y'u Rwanda ishobore kwitegura gukina na Ethiopia imikino ibiri yo gushakisha itike yo kwerekeza mu gikombe cya CHAN gihuza ibihugu bya Afurika ku bakinnyi basanzwe bakina muri za shampiyona z'iwabo. Umutoza w'Amavubi y'u Rwanda umunya Espagne Carlos Fela yahamagaje abakinnyi azifashisha amazina amwe n'amwe akaba yaratunguye benshi. Urugero ni uguhamagara myugariro wa Lyon Sport Abdul Rwatubyaye umaze amezi 8 adakina kubera imvune, na Jacques Tuyisenge wa AS Kigali watanze umusaruro nkene umwaka ushize ubwo yakiniraga APR FC. Mu bakinnyi batahamagawe kandi muri iyi minsi bagaragaza ko bahagaze neza twavuga Rashid Kalisa wo muri AS Kigali na Felix Ndekwe wo muri Lyon Sport. Tunyarukiye mu kino cyo handball, ejo bundi kwa gatandatu muri BK Arena i Remera hatangiye irushanwa rya shampiyona y'Afurika rihuza amakipe y'ibihugu y'abakinnyi batarengeje imyaka 20. Ku ikubitiro ikipe y'igihugu y'u Rwanda yinjiye nabi mu irushanwa kuko yakubiswe icyuhagiro n'ikipe y'igihugu ya Angola. Angola yatsinze u Rwanda amanota 43-20 mu mukino wo mu itsinda rya mbere. Ikipe y'u Rwanda irasubira mu kibuga uyu munsi kuwa mbere ikaza guhura n'ikipe y'igihugu ya Maroc guhera saa moya ku mugoroba. Muri shampiyona y'Afurika ya handball ku bakinnyi batarengeje imyaka 20, amakipe 9 niyo yari ategerejwe i Kigali, ariko hashoboye kuboneka ibihugu 8 bigabanyije mu matsinda abiri, buri tsinda rikagira amakipe 4. Mu itsinda rya mbere harimo u Rwanda, Angola, Maroc na Tunisia. Mu itsinda rya kabiri hakabamo Algeria, Misiri, Libya na Congo Brazzaville. Iri rushanwa rizarangira ku itariki ya 28 y'uku kwezi kwa 8. Nyuma yaryo nanone muri Kigali Arena i Remera hazahita hatangira irindi rushanwa rya shampiyona y'Afurika muri handball ryo rikazahuza amakipe y'ibihugu y'abakinnyi batarengeje imyaka 18. Amakipe 9 niyo azaseruka akaba agabanyije mu matsinda abiri. Itsinda rya mbere rizaba rigizwe n'amakipe 4 ariyo Uganda, Maroc, Libya na Congo Brazzaville, naho mu itsinda rya kabiri hakazaba harimo amakipe 5 ariyo u Rwanda, Madagascar, Misiri, Algeria n'u Burundi. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
I
Njuti mwarimu duteza matwi hani uduce tuwa turabangiri ya makuru nibiganiro vyacu vya kino gitondo nibiganiro mwateguriwe mongera mushikirizwa na Jwe Diane ni nahazwe nkabashimiye cyane mugenzaje Dieu Donné Cubahiro yegeranije amajwi yose mwumvise ku izina rya bagenzi bacu tuna Dieu Donné tubipfurije kwandanya muranirwa mu byo murimo byose nahutaha.